Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe bivanye naho mudukurikira muherereye turi ku munsi wa kane genekezo rya 17 imyandagaro mwaka 2023 musangwe kaze muri ano makuru twabateguriye aza kubabwizwe n'inyigo nkuru zikurikira. Igisirikare cy'u Burundi gitegerezwa gusigura inyuruzwa z'abanyagihugu n'ubatawuzi irengero ryabo. Ishyirahamwe Fokode rivuga ko rigiye kumara indwi zibiri ryerekana amatohoza ryakoze ku banyagihugu 8 ni mu gihe hasigaye indwi zibiri nyene kugira ngo hibukwe umunsi wahariwe abakoregwa icyaha cyo kunyuruzwa. Inani z'amashyirahamwe CSB na COSIBU zisaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata ingingo zibereye ku biciro bandanya biduga bigatuma abakozi batagishobora kubeshaho imiryango yabo. Biri mu ikete izo nani zarungikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Abadandaza muri komine Ntega ni hariya mu ntara ya Kirundo bariyamiriza gutangishwa ikori kabiri mu mwaka bategerezwa kuritanga rimwe gusa. Basaba ubushikiranganji bw'intwaro mu bihugu hagati kubasabira musitanteri ko yohagarika iyo ngingo. Mukanya nido ajyana makuru ndasubiye kuwa ikari.
Inzamba
turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe duhera no makuru mu gisata c'impunzi. Impunzi izwi ku izina rya Minani Albert yaraye yiciwe kuri uyu wa gatatu ku birometero bibiri uva ku ikambi impunzi z'abarundi ziri Nyarugusu ni mu gihugu ca Tanzania. Aga batatu bakaba baba Tanzania akaba aribo bakekwa kuba barishe uyu muntu nkuko vyemezwa n'umutambukanyi wiwe bari kumwe. Igipolisi ca Tanzania akaba taco cafashije abo babuze umuntu mu gukora amatohoza ngo abakoze iryo barabafatwe bongere bahanwe. Idonido ni Edi Claude Ninatwe.
Hari igihe c'isaha 12 z'umugoroba anyakwigendera Minani Albert n'umufasha wiwe bari bagiye kuvomera umurima wabo w'itomati. Niho babona abagabo batatu baba Tanzania bavuga ururimi rw'Igiswahili babatera batangura kubakubita nk'uko umufasoni wa nyakwigendera avyigana. Umutambukanyi wiwe yarashoboye kwiruka arabasiga agerageza gutabaza ariko abari mu ikambi ntibashoboye kumwumva. Nyuma y'iryo bara ababanyi ba nyakwigendera be n'umufasha wiwe baragiye kuri polisi ya Tanzania kugira basaba igipolisi gikora amatohoza no gufasha gutwara ikiziga cy'uwabo ariko umukuru w'igipolisi ntacyo yabamariye.
Ababanyi n'abandi bantu samuhereke twerekeje uwo mufasoni dushyikeyo arasigura ukuntu byagenze kumvishe umugabo wiwe kuri gipolisi ari bita osefu aciye abaza iyo ibintu byabereye mu kandi cyangwa byabereye n'intambi ahabura kibyabereye n'intambi mbere umusuzungu yaduherekeje akavuga ati ni n'intambi gatoyi ugiye ku ntambi uri kuhagenda ahimira ni iminota nka 10 igihe umukuru w'igipolisi ari babita osefu yaciye adukankanira avuga ati ngiye mu biro nsohoke mugende. Uwo muntu ugiye agende inyuma y'intambi gukorerayo yari yahawe uruhushya n'ahandi kazatumaramara.
Minani Albert yari afise imyaka 35 yaba muri zone ya 11 aho Inyarugusu akabasize umugore n'abana indwi.
Arakoze Edi Claude Ninahatwe mu runani Sebedi Haji Vika rw'abaharanira agateka ka zina muntu makambi y'impunzi bavuga ko bababajwe cyane kubona impunzi z'abarundi zibandanya kwicwa atacamira mu ikambi ya Nyarugusu. Ubwo runani rubabazwa kandi n'uko ubwo bwicanyi buza bwiyongera ku yandi mabi adasanzwe akoregwa izo mpunzi. Jean Bosco Vyizigiro avugira urwo runani asaba ko hoba amatohoza akwiye kugira ngo abaraye bishe iyo mpunzi bamenyekane bongere bahanwe hisunzwe amategeko. Tumukurikira
muri CBDH Vika. Twaguye mu gahundwe aho twumviye urupfu rwa Albert Minani umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nyarugusu. ariko mukaba munzi ko Tebedaje Vikari yabamenyesheje ko n'imirima yo mu ikambi abayobozi b'ikambi bayiranduye bafatanyije n'abasungusungu. Tebedaje Vikari ibabajwe cyane n'ubwo rupfu rwa Albert Minani, ariko iteye ibyatsi ubwo bwicanyi butagira izina. Ariko Tebedaje Vikari irasaba ubutungane butagiraho bwegamiye ku rupfu rwa nyakwigendera Albert Minani. Irasaba amashyirahamwe yose afite aho ahurira n'ubuzima bw'impunzi muri iyo kambi ukorera hamwe kugira ngo ubutungane ku rupfu rw'iyo mpunzi buboneke. Ariko dusubiye no gusemerera gusaba hase n'amashyirahamwe bakorana kugira ngo umutekano w'impunzi ziri Nyarugusu no mu yandi makambi yo mu gihugu cya Tanzania uhabwe agaciro.
Turabandanya amakuru twabateguriye mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu leta y'u Burundi hamwe n'igipolisi niyo bategerezwa gusigura iyo bashize abanyagihugu munani banyurujwe n'ubu atawuzi irengero ryabo. Muri benshi basanzwe bakoregwa icaha nk'ico, ishyirahamwe Fokode rikaba ryarabateguriye kubashikiriza amatohoza ryakoze kuri abo banyagihugu umunani. Ni mu gihe hasigaye iminsi mike cyane ngo hahimbazwe umunsi wahariwe abakorewe amabi nk'ayo, umunsi usanzwe wibukwa ku wa 30 Myandagaro uko umwaka utashe. Pacifique Rinahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode amenyesha ko izi ndwi zibiri bagiye gushikiriza ibyavuye muri ayo matohoza, bakazoshimikira kandi kudahana kwakurikiye ubwo bwicanyi. Pacifique Rinahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode:
twerekanye amadosiye y'abantu umunani banyurujwe n'iperereza rya gisirikare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Bano umunani twerekanye ni Jean Marie Vianney Badogomba yafatiwe ku ibarabara Avenue de l'Université hari mu kwezi kw'icyenda muri 2021. Hari Amuri Kwizera Batazira Babu yafatiwe hafi y'urugo aho yaba mu Nyakabiga aho hari muri Mukakaro muri 2021. Hariho Christophe Niyonzima yaraherutse guhunguka avuye mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari umushoferi, nawe yafatiwe ku masanganzira ya Ngozi na Muyinga aho hari muri Myandagaro muri 2021. Harimwo Edi Irakoze yararira ku buserukizi bw'u Burusiya mu Burundi, nawe yafatiwe ku Musaga hari muri Nyakanga 2021. Hari Caporal Innocent Gashyirahamwe, uyu yari umusirikare yahoze agwana muri FNL akaba yafatiwe mu Cyarama nawe nyine muri Nyakanga 2021. Hariho umwigisha Remy Niyonsaba yari umunywanyi w'umugambi CNR akaba yafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Mbuye hari muri Gitugutu 2021. Hariho Abdul Ndayishimiye yari umukuru w'urwaruka rw'umugambi CNR muri zone Rugombo, uyafatiwe ku mutumba wa Mparambo aho nyene mu Rugombo hari muri Munyonyo 2021. Hari kandi Désiré Niyuhire batagira Gasongo umudandaza akaba yafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Kiganda muri Munyonyo 2021. Itangazo ryasohotse uyu munsi rishimika mu kwerekana neza ingene iperereza rya gisirikare ryatunganya bene ibyo bikorwa byo kunyuruza abantu bakaba uburengero. Mbere igitangaje tugasanga bano bantu bagenda bafatirwa mu bibanza birimo abantu benshi, hariho ivyabona ivyerekana ko iperereza rya gisirikare ataco ryari ryinona, ryabona neza ko atankurikizi zizokurikira.
Yari Pacifique Rinahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode. Iryo shyirahamwe kandi rirasaba umukuru w'ibiro bikuru by'intwara miheto General Prime Niyongabo kuva mu gacerere akerekana aho bashize abo bantu banyurujwe mu 2021. N'ubu nyene dukurikire Pacifique nini natwe.
Twanerekanye ingene abari ku isonga mu kunyuruza abantu abonyeraho mu iperereza rya gisirikare baciye bashimigwa bamwe baranarungikwa mu bikogwa hanze y'igihugu uwari umukuru w'iperereza ry'igisirikare icyo gihe Colonel Ernest Musaba muri kino gihe nawe akaba yahawe ibyo bita logistique y'igisirikare ni wagaba ibikoresho byose by'igisirikare twakiye tuboneraho akajyo kugusaba umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ko yova mu gakerere amazemo imyaka ibiri maze akerekana igisirikare cyashize bano bantu bose twasabye president Evariste Ndayishimiye gushyira mu ngiro ibyo yagiye yariyemeza inshuro zibiri zose by'ukugwanya abagiye baranyuruza abantu twateye ivyatsi umuguse NDH ubandanye ingendo y'ugufukira bino byaha bikomeye twongera turasaba makungu ko atokwiyebagiza iribara ribera mu Burundi ibi byo kunyuruza abantu bakacabugwa irengero ryabo
Mugisata cha politike, ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo buriko burabandanya umugambi wo kuburabuza umugambwe SNL utavuga rumwe nabwo mu gutinya yuko gutakaza intsinzi mu matora y'imirije niko bibonwa na Aime Magera aserukira umugambwe SNL ku mugabane wa Burayi n'inyuma yo herutse kugenwa uramutswe umugambwe SNL habanje gukugwa akatogwasa bigakogwa n'umugwe bashinga amateka 10 baheruka kwiyonkora babanje gufutwa mu mugambwe Aime Magera arahumuriza abanywanyi ba SNL ko mugambi avuga yuko uri kutegurwa na CNDD-FDD utazogira icushitse ko kuko abanywanyi ba CNL bashikiye agatogwasa n'inzego zose z'umugambwe Aime Magera aserukira umugambwe CNL ku mugabane wa Burayi
iyo ni nkinamico tumenyereye ni nkinamico batangwe kuva kera kuko kubibutse ko CNDD kuva igishwa ku butegetsi yo yami irazwe ishinga no gusambura ibintu bubatse gusambagiza imigambwe kwica abanyagihugu kwangaza gusahura igihugu kuvuga ko hari ikintu bizohindura byohindura igikono no mu minsi yahera mu myaka yahera muri za 2010 za 2009 bashitse kuki ibyo rero nivyo tumenyereye mugo cyo nobabwira nuko nongera mbere ndabahumuriza nuko umugambwe SNL uhagaze neza inyangamugayo duhereye ku nzego zitandukanye hagati mu gihugu zarerekanye aho zihagaze zirashyigikira cyane umukuru umugambwe nyakubaha wagatunga rwasa indongozi zitandukanye mu burere za kuva hasi gushika hejuru indongozi zijejwe umugambwe mu bihugu byo hanze zarerekanye zisukana n'iyonka zirashyigikira bimwe bikomeye umukuru umugambwe urumva rero ntacu bihindura na gatoyi kuko CNDD murazi ukundi ikora irafata abanyagihugu ikabasonzesha igafata abantu ikabakuramo umutima ikabagira ibihunda iyo umuyaga uhusha ubizi uja niyo baca ahubwo tugasaba ko ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD yova muri iyo ntwaro y'agacinyizo muri iyo ntwaro y'ukubibugwanko muri iyo ntwaro y'ukwangaza muri iyo ntwaro y'ukwica muri iyo ntwaro y'ugukenesha abantu ikabakuramo umutima CNDD-FDD ikafata ikakagira politike tuma banywa abanyagihugu banywa hanyuma ikitegura kubisikanya ku butegetsi kareka kuko yarushe ababishoboye abanyagihugu batoye abanyagihugu bashize akariho batora naha ntibagumye batukisha igihugu igihugu nticyo kibica nyuma kigira umukuru w'igihugu agumarira atacashikako
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri we zitatu akaburungu inzamba akaburungu org
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye turayabandanya urunani rw'amashirahamwe mpuzamakungu kosibu n'ihuriro ry'amashirahamwe y'abakozi asaba umukuru w'igihugu gufata ingingo zibereye ku bijyanye n'iduzwa ry'ibiciro n'ibyankenerwa ryabaye indanse aho umunyagihugu canke umukozi kubera agashara kakinica ntikize batagishobora gutunga imiryango yabo Icyo kikaba ari kimwe mu byo ayo mashyirahamwe asaba umukuru w'igihugu mu rwandiko aherutse kumurungikira ku bijyanye n'ibibazo abakozi bafise muri kino kiringo. Tega amatwi Gilbert Nyawakira n'uwo mu ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi bahurikiye muri CESP hari mu kiganiro ayo mashyirahamwe yatanze kubamenyesha amakuru.
Mu myitwarire twabwiye dusabe leta nuko bwa mbere dusaba yuko yoraba ko ibiciro byuhagara. Sabire tugakabiriko aya mataxi biruta banako bashira kubyo abajye gihugu bato bato bakeneye abakozi ba leta bakeneye yuko kumbure yoraba agahagara dusabe kandi ko leta yoraba ikorusha ibiva hanze ari bifungurwa navyo nyene kumbure bikaza mu nzira zoroshe kumbure ndagomba kuvuga nti bubikura ko n'amakuri kugira ngo tubironke bigwiriye kandi bizimbuze ikindi nuko turaba ko ibyo siza birabura ibintu bitanke ndagomba biza birabura isukari akitoro ibiko byo kubaka eka nibindi bikozi nibindi byangenerwa nkifungurwa kureta yubwira ko umwitwara ariko kugira ngo bize biraboneka ikindi novuga dusaba nibi byuko uko bishoboka kose leta yaraba agashara ko kajanye nuko ubuzima bwa bumeze ikindi nuko dusaba leta ko yuraba agashara kibanze ku bakozi bose abakozi batoyi kashinze mwaka bihumbi matanchana miongo munani ko bandi bo bandanya kugasubiramo bakagashira ku bihe kuko amafaranga ijana miongo itanu n'ijana amahera atanu bari bafatiye ko mwaka w'igihumbi kimwe matanchana miongo munani murabona yuko yarengewe atakigezweho
muri ico gisata c'ubutunzi kandi bishujwe ikoli ry'umwaka ubugira kabisha abona badandaza o muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo bivyo bikaba byateye imyidogo myinshi abadandaza bari bamaze kwishura iryo koli nyene mu ntango z'umwaka bakaba basabwe gusubira kugishura muri uku kwezi kwa myandagaro abanyagihugu basaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ko yobabariza musitanteri ayo batanze yuko atashitse yatezwa kuja canke bakareka kwa ayandi inkuru tubaza Bonfils Niyongere
ikibaje kandi kurusha abadandaza nuko igihe basabwa kwishura mu kwezi kwa mbere bategwa ubwoba ko ubutazoriha iryo kori azotegezwa guca pfungwa abadandaza bo muri komine Ntega bakaba batangajwe nuko basabwa kuriha iryo kori ry'umwaka wose mu kwezi kwa mbere kandi basanzwe bari iryo kori mu kwezi kw'indwi bigaca bisigura ko amafaranga bari basanzwe bishura acagwizwa na kabiri bakabona ko aragacinyizo n'ubusuma bagasaba umushikiranganji mu vyajejwe harimo intwaro hagati mu gihugu ko yoza gukurikiranira hafi ivyo biriko bibera muri komine Ntega bibaye ngombwa akabihagarika
wari hari hasanzwe ari ibihumbi ijana bashari hamagana abiri hasanzwe ari mirongo itatu ari ibihumbi mirongo itandatu none numva ko agakarenganyo kuko ari ko turiyibwa kandi twebwe tukurikije icyo amategeko avuga kuko se w'umushikiranganji ko iyo batumusa ntere wacu tumubaza igituma aza kutwaka amahera turutse ibiri
kuri iyo midogo yose y'abadandaza bo muri komine Ntega uruganda rwa Radio Inzamba Gateka kawe ntiturashobora kuronka musitanteri ya komine Ntega kugira asigure imvo zatumye afata ingingo yo kubishuza iryo kori ry'umwaka inshuro zibiri zose mu mwaka umwe
arakoze Bonfils Niyongere ninga dushe dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bamfashije kuyatororokanya Jean Marie Ndabashinze nayabashikirije ndabifurije kuroranirwa ngai wanyu nawe ubutaha.